bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Igishanga cyo mu Kanyaru hari ahantu habi cyane kuburyo umuntu yakoroka kamirwa gondoruka murenga hejuru
amazi yakugera kakanakana ukagenda uraba hejuru ari ahantu utabona ntuzi wazitwara ku mutwe.
Abo ni bamwe mu Barundi baheruka kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda bagirizwa ko bahaye indaro abaja gutera umutekano muke muri ico gihugu. Iyo nkuru y'ingene bavanywe mu Rwanda bashikanwa mu Burundi turayigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwiye muri make ko perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yemeye guhagarika imibabaro abanyagihugu warongoye barimwo mu ijambo yashikirije mu ntango y'ibindi biganiro yagiranye n'uwo batavuga rumwe Riek Machar kuri no wa mbere i Khartoum ni muri Sudani. Kiir yari yarabonanye na Machar mu ndwi iheze ku murwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba, ariko nta masezerano yabonanye muri uyu mubonano yabonetse muri uyu mubonano muravyibuka. Perezida Kiir yavuze ati ndugure twa mugina naravuze akatari gake ko numva imibabaro y'abantu bacu kuko mbana nabo kandi ndazi ubutunzi bw'igihugu cacu ndazi isoko kandi ndabona isoko kandi ndabona imibabaro mu maso yabo kubw'ivyo naje kurangiza iyo ntambara idakenewe mu gihugu ndugure twa mugina. Kiir ivyo yabivugiye Khartoum nkuko nari ndabivuze. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda ari Khartoum gufasha muri izo biganiro yemeje ko agiye gukorana n'abategetsi muri ako karere kugira ngo intambara muri Sudani y'Epfo ihagarare. Aha mukamenya ko abantu bashika ku miliyoni zibiri bamaze guteshwa ingo zabo muri Sudani y'Epfo kuyo ntambara igira ikwize imyaka itanu hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'abarwanya ubutegetsi. Abandi miliyoni zibiri bahungiye mu bihugu bibanyi kuva iyo ntambara yadutse mu mwaka wa 2013. Igisata cishamwe mpuzamakungu ONU hinerwa gifasha impunzi z'abanyepalestina hejo ku munsi wa mbere nticabashije gutororokanya amafaranga gikeneye. Ivyo bica bituma kitagishobora kurangura programme zacu bivanye n'uko leta ya Trump yagabanije amafaranga atari make y'imfashanyo yahora yifashisha. Nyuma y'inama y'abatanga imfashanyo yo mu kwezi kwa gatatu yatororokanije imiliyoni ijana z'amadolari, hakiyongera ko izindi miliyoni ijana zatanzwe n'ibihugu vya Arabia Saudite na Qatar. Ico gisata kiracakeneye izindi miliyoni amajana 250 z'amadolari yo gufasha impunzi z'abanyepalestina barenga miliyoni zitanu n'ibihumbi amajana atatu bahungiye mu karere ka Gaza ni mu ntara ya Cisjordania, Yorodaniya, Libani hamwe na Siriya. Abafasha ico gisata inegwa bafise ubwoba rero ko ugukena kw'imfashanyo gushobora no kuzodindiza ibindi bikorwa bitari bike kandi bigatuma n'umutekano muri ako karere usubira inyuma. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muratwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 na metero 31 hamwe na metero 41, aho ni ku mutaga no ku gitondo. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Mu gihugu cy'u Rwanda aho turi kuri FM 104.3, ubundi buryo mushobora kumva ko iradiyo yanyu mukunda ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com na Facebook bewa radio yacu. Ikiganiro mu nseko ari wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Turahera mu gihugu cy'u Rwanda aho urugereko rwihariye ruburanisha ivyaha ku rwego mpuzamakungu n'ivyaha vyambukiranya imipaka mu rukiko rukuru rw'u Rwanda ruri inyanza ni majepfo y'igihugu rwatanguye kumva urubanza rw'itsinda ry'abantu 25 baregwa ivyaha byo gushaka kugira nabi ubutegetsi bwa Kigali. Ku munsi wa mbere umucamanza ntiyaburanishije urubanza mu mizi kuko havutse ibibazo byo badafise amadosiye n'ababunganira. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa.
Amakuru yatangiye gucicikana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bikorera kuri internet hano mu Rwanda, aravuga ko mu ijoro ryo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu rishyira kuri 20 abantu bitwaje intwaro zirimo n'imbunda bateye mu murenge wa Nyabimata, akagari ka Nyabimata, umudugudu wa Rwerere mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda, bica abantu 2 bakomeretsa abandi bantu benshi barimo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata Bwana Vincent Sengiyumva. Biravuga ko umuyobozi w'umurenge yaba yarashwe ku ijosi bakamukomeretsa. Ayo makuru yakomeje kuvuga ko abateye baba bashimuse bamwe mu bantu bari mu gace bagabyemo igitero. Mu bashimuswe birakekwa ko harimo abakozi ba koperative yo kubitsa no kugurizanya izwi nk'umurenge Sako Nyabimata bayirindiraga umutekano. Biravugwa kandi ko bagabye icyo gitero basahuye centre y'ubucuruzi ya Rumenero bagatwara bimwe mu bicuruzwa byari muri za butiki. Uretse ibyo kandi hari amafoto yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp y'imodoka na moto bivuga ko zatwitswe n'abatenya bimata. Biravuga ko imodoka yatwitswe yari y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge banatwika icumbi y'abagamo, naho moto yo ngo yari uwitwa Havuga Imana bakunze kwita Nyangezi muri ako gace. Amakuru agaragara mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda nk'ikinyamakuru Umuryango akadomo rwa aravuga ko abateye baturutse mu ishyamba riri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi bakambukira mu cyayi bagahungukira ku murenge wa Nyabimata. Nyuma mu guhunga ngo basubiye iyo bari baje baturuka i Burundi hamwe n'abantu bashimuse nabo umubare wabo na n'ubutaramenyekana. Itangazo rigenewe abanyamakuru rishyizwe ku rubuga rwa polisi y'igihugu mu masaha make ashize riremeza iby'aya makuru. Biravuga ko mu ijoro ryakeye ryo ku itariki 19 z'uku kwa gatandatu mu masaha ashyira saa sita z'ijoro abagizi ba nabi bitwaje intwaro bataramenyekana bateye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Nyabimata mu mudugudu wa Rwerere. Iri tangazo rya polisi y'igihugu riremeza ko abateye barashe abantu 5 barapfa naho 3 barakomereka barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Diravuga ko abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya Munini biri muri Nyaruguru aho bari kwitabwaho n'abaganga. Iri tangazo rya polisi y'igihugu naryo riremeza makuru ko abo bagizi ba nabi banatwitse imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge banagerageza gusahura Sako ya Nyabimata ariko ntibashobora kugira icyo batwara. Polisi iremeza ko abo bagizi ba nabi banateye muri centre y'ubucuruzi ya Rumenero bahiba ibintu bitandukanye byiganjemo ibiribwa.
Nshuti bakunze ibijuru rya Amerika muradutunga ivyuma ntibisezerana, murumva ko inkuru muriko murumva atariwe twari twababwiye, ariko ivyo vya bamwe barungitswe mu Burundi turaza guhava tubigaruka ko ivyico gitero kuko ari haba ariko barasubizwa mu gihugu c'u Burundi bagirizwa ko babitse abagizi ba nabi bakoze ivyo gitero. Ariko nyabuna ni tugaruke ku inkuru twari twababwiye rugereko rwihariye ruranisha ivyaha ku rwego mpuzamahanga n'ivyaha byambuka imipaka mu rukiko rukuru rw'u Rwanda ruri Nyanza majepfo y'igihugu rutashoboye kumva urubanza rw'itsinda ry'abantu 25 baregwa ivyaha byo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa iyo nkuru niwe tuyibaza.
Abaregwa bose abagabo n'abagore uko ari 25 bagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru ruri Nyanza mu majepfo y'u Rwanda bari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa. Kubera ubwinshi bwabo byabanje kugura umucamanza kumenya burumwe mu mazina maze abategeka kuva mu myanya bari bicayemo bagenda bicara bakurikije uko yagenda agahamagara burumwe mu mazina. Muri 25 batatu gusa nibo bagaragaye bunganiwe mu mategeko, abandi hafi ya bose baraburana biyunganira. Ni abantu baturuka mu mpande zitandukanye z'igihugu barimo n'abaturuka mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, barimo abo bigaragara ko ari abasaza n'abakiri bato. Ubushinjacyaha bakurikiranyeho ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho n'ibindi. Bamwe hari byo bemera ko babikoze abandi bagatsimba. 10 muri 25 baregwa barabihakana bakavuga ko icyo bemera ari uko bamenye amakuru y'umugambi wariho ntibayatange. Abandi 10 kandi nta cyaha na kimwe bemera mu byo baregwa. Uwabimburiye abandi kwemera ibyaha ni Madame Rose Mukamurenzi wabwiye umucamanza ko abyemera akabisabira imbabazi, ntiyarondoye icyaha ku kindi. Mugenzi wa Basabose yavuze ko yemera icyaha kimwe cyo kwambutsa Grenada zikura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizana mu Rwanda. Uwitwa Bizimungu nawe yemera ko yambukije imbunda mu Rwanda yikuye muri Kongo. Ni mu gihe kandi uwitwa Nshimiyimana we yemera ko yambukije ibiyobyabwenge ntiyatanga amakuru kuri za grenade zaje kubigaragaramo. Muri aba baregwa hari abagaragaje ko batarabona dosiye zikubiyemo ibirego ubushinjacyaha bubarega. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we bwabwiye urukiko ko ari uburenganzira bw'abaregwa guhabwa dosiye bakabona uko biregura, busaba ko urubanza rwasubikwa abaregwa bagahabwa dosiye bagategura urubanza. Umucamanza ari muri suburanishuru rubanza yibukije ubushinjacyaha ko ari bwo bufite inshingano zo kubashyikiriza dosiye, bwasubije ko ku manza zihuriweho n'abantu benshi ubwanditsi bw'urukiko ari bwo bukurikirana ko amadosiye yageze kubaregwa bubanje kuyanyuza kuri gereza bafungiwemo. Abanyamategeko bunganira bamwe mu baregwa barimo Maître Antoinette Mukamusoni basabye urukiko kwimurira urubanza ku yindi tariki ariko atirengagije ko abo bunganira bamaze igihe kirekire bafunzwe, basaba ko urubanza rutazafata igihe kirekire rutaburanishwa. Maître Mukamusoni yanazamuye ingingo y'uko yunganira yamaze igihe afunzwe binyuranije n'amategeko. Umucamanza yasobanuye ko muri rusange hasigaye ukwezi kumwe muri uyu mwaka kuko hazabonekamo ukwezi kwa munani kw'ikiruhuko ku bakozi b'ubutabera, avuga ko agomba kubaha umwanya uhagije bagategura urubanza kandi bagashaka wabo nganira ku buryo umunsi urubanza ruzasubukurirwaho nta wuzagira indi mpamvu yitwaza. Icyagaragaye abaregwa hafi ya bose baragaragaza ubushake bwo kuburana vuba urubanza rukava mu nzira. Uwitwa Jean Damascene Basabose yahise yakijambo maze avuga ko kuri we asa n'ubirenganiyemo. Ati namaze igihe kinini mfungiye ahantu hatazwi, bigaragara ko abasomye dosiye zabo ari bo benshi kandi buri wese ni gatozi kuri dosiye ye. Ubwo rero ubwo ari benshi basomye dosiye twaburana abandi bakazaburana ikindi gihe. Ati kuko buri wese ibyo aregwa arabizi. Ati mwabamwongeye kumpohotera. Abanyamategeko nabo bahise bongera kugaragaza impungenge ko umucamanza ashobora gutanga igihe kirekire ku bantu bamaze igihe kinini bafunzwe. Undi mubaregwa nawe yahise yakijambo aratambuka imbere y'umucamanza amubwira uko yafashwe agafungwa binyuranije n'amategeko. Ati subika ry'uru rubanza rirambangamiye, nafashwe mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize na CID bahita bamfuka ibintu mu maso. Namaze amezi atanu mfungiwe ahantu hatazwi, umuryango wanjye warakoze ikiriyo uzi ko ntakiriho. Ati birabaje kuba uyu munsi ubushinjacyaha budufunze butaramenye ko harimo n'abadafite dosiye. Ati n'uburyo bwo gutinza urubanza. Yasoje asaba ko urubanza rwaburanishwa vuba. Byabaye ngombwa ko umucamanza yongera kubaza umubare w'abadafite amadosiye maze batandatu bahagurukira icyarimwe buri wese agenda amubaza ku gihe yifuza yakoresha mu gutegura urubanza mu gihe yabona dosiye. Umucamanza yongeye kwibutsa ko nyuma yo gutegura urubanza nta n'umwe uzongera kuzamura ingingo yo kutabona dosiye no kutunganirwa mu rukiko. Umwe mu baregwa Madame Nyiraneza yabwiye urukiko ko yifuza ko umugabo we yazatumizwa mu rukiko akaza agasobanura ibyo aregwa kuko ngo umugabo we ari we wabikoze. Ubushinjacyaha buvuga ko umugabo w'uyu mugore Bwana Vincent Sengamungu ibyo yarezwe yakatiwe n'urukiko rwa Rusizi ku rwego rwa mbere kandi ko bitandukanye. Umucamanza yasabye ko dosiye yamuhanye ubushinjacyaha bwazayishyikiriza urukiko cyane ko bwemeza ko ibyo bombi baregwa bijya kugira n'isano. Muri aba baregwa ijwi rya Amerika yasanzemo na bamwe yigeze gukoraho inkuru bigeze kuburirwa irengero. Aba barimo witwa François Bavugirije wabuze ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu 2017. Icyo gihe amakuru twahawe n'ababibonye ndetse n'abo mu miryango yabo nuko babatwaraga mu modoka za gisivire zabaga zirimo abashinzwe umutekano bambaye sivire. Muri rusange iri tsinda ry'abantu 25 bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ibyaha by'ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho n'ibindi. Bararegwa gukoranira bya hafi n'umutwe wa FDLR ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udacanwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Baregwa kandi gukoranira bya hafi n'abo mu ihuriro RNC naryo ryashinzwe n'abahoze ari inkora mutima z'akadasohoka mu butegetsi buriho, ubu nabo badacana uwaka nabwo. Nakwibutsa gusa ko bamwe bemera bimwe mu byaha abandi bakabihaka. Niburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha kwa karindwi. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Erika Bagirubusa arakoze cyane kandi twongeye dusabe imbabazi ku nkuru yari yagiyemo itariyo, ariko rero mu iyo nkuru nayo nyine yari yagiyemo itariyo. Mwari mwumvise igitero cakozwe aho bagarutse ku bitari bike. Mu bariko barirukanwa rero mu gihugu cy'u Rwanda hariho abagirizwa yuko baba baracumbikiye abaje guhungabanya umutekano muri ico gihugu cy'u Rwanda. Inyuma y'abagera ku 400 bamaze kwirukanwa kuva kwa gatandatu, abagera kuri 26 nabo baraye birukanywe aho bambukiye mu ruzi Akanyaru. Bamwe mu bavugaye n'ijwi rya Amerika barasaba ko mu kwirukana aho kurikizwa amategeko kuko birukanwa nabi cyane. Rekumenyesha amakuru ijwi rya Amerika Ingozi Jean Bosco Ndarurinze abidusigurire.
Abarundi bamaze kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda kuva ku munsi wa gatandatu kugera kuri uyu wa mbere barugwa ku 348 baba abaciye muri komine ya Ntega cyangwa ku mupaka wa Gasenyi Nemba winjira mu gihugu cy'u Rwanda uciye muri komine ya Busoni basigura kumwe irungikwa ryabo
ngo tugiye ngo kubagira akanama ngo kubera ngo umutekano muke ngo wabereye ngo mu ntuze ngo Burundi wanyu none tukagenda tugira ngo tibahita dusubira inyuma badufashe nibwo nta wasubira inyuma baduhereye nko mu 8 y'ijoro saa 9 saa 10 saa 11 baca batujyana nyine ahantu bita ku kagari tugezeyo nta wongeye kuhava twese baciye badufata bamaze kutugwiza bahita batujyana ku murenge twiriweho bagiye kuturekura bavuga ngo batujyane ngo kukanyaru ngo batwambutse nko mu 10:15
mu baciye muri komine ya Ntega harabashyitse mu gitondo cya kare ku munsi wa gatandatu n'abashyitse ku mugoroba w'ijoro uwo munsi nyene bose bajya bukijwe uruzi akanyaru ariko abo ba nyuma baranegura uburyo bambukijwe
igishanga cyo mu kanyaru hari ahantu habi cyane ku buryo umuntu yakoroka kamigwa igondo rukamurenga hejuru ubwo bigiye kugeraho abana bakabatwara ku bitugu abandi bakagenda mbese ku buryo twasanga twese ari nk'igishanga gusa ubwo tugiye kuza nyine twavuze ati ni Imana itwihereye naho ubundi bashaka ko dupresse
twagira duherereyo bashaka no kuduhonereza igishanga cya amazi yakugera kakanakana ukagenda wa uraba hejuru ari ahantu utabona umwenda wa impuzu wazitwara ku mutwe
kubera ayo bavuga ko baboneye muri ibyo bishanga by'uruzi akanyaru hari icyo bifuza ku bandi wabagiye kwirukanwa
akana kamwe niko kaguye mu mazi ariko Imana yarakinze barakaroba bakavanamwo nabwe na malaria kubera ko imbeho n'amazi twari twahuye nayo muri uwo mwonga nabwe na malaria ngo nuko nari mfite tunini nari narabuze nari naribikije nene ziteganyirije siko nabandi ndajya
nabasabira yuko babirukana neza bakabacana ku byambu bimeze neza nko kuri duwani cyane babacane muri kinyovu niho ngo hoho hamaze gukamu nayo twebwe aho baducanye amazi ntabwo yari bwatembuke kubera imvura yabaye nyinshi
abaturuka mu makomini atandukanye y'intara ya Kirundo bose baraheza bakarungikwa mu miryango yabo bagishika abagize intwaro bavuga ko basanzwe banduza imfungurwa zo kugarukira ku batishoboye izo zikaba arizo zizoba zirasahiriza abo birukanwa mu baturuka mu zindi ntara hari abacumbikiwe ku biro by'intara ya Kirundo bashyitse kuri uyu wa mbere inyuma y'iminsi ibiri bari bamaze bacumbikiwe na komine Ntega bavuga ko baruhijwe n'urugendo bagasaba gufashwa haba gushika iwabo n'inyuma ya
nuko nasaba yuko leta ashobora kudufasha kuko aho twari turi mu Rwanda ibyo twakoze barabitwambuye no mu kwambuka ako kanyaru mu gutwambutsa ako kanyaru twatanze n'udufaranga twari dufite twari twakoreye dukoresheje isuka baradutwambuye ngo kugira batwambutse
icyo twasaba ni uko baduha ubufasha ku buryo tugomba kuba twagira n'iwacu kandi nanone bakazaduha ubufasha bakadufasha ni ukuvuga ngo nubwo tubwiye kuzanga tujyeyo tuzashika utwo bahiye utwo barimye nabo ubwabo tuzagira gute kudusaranga ya nayo tubisa nk'uko tuzaba tugiye kubagora ariko nuko twasaba ko leta yagira iki icyo yadufasha natwe kugira ngo tuzagire gute tuzabone nacyo icyo tuzoge
umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imico kama n'imibano remi bigira umusase avuga ko intara ya Kirundo iriko irarondera uko abo bo mu zindi ntara bushikanwa mu ntara baturukamo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze twe tubandaniriza ku kiyago c'abanyedini hano no munsi mugenzi wacu Diane Ndonse n'abatumire bari kumwe I Bujumbura bagaruka ku kungene ukwemera no kuvyerekeye ubumenyi vyo javira fashanya atagikumira ikindi reka banza tubwira abatumire bari kumwe
dutangure twakira abatumire buno munsi umuhinga mukaba n'umuganga mu gisata cyo gukora abantu kandi mukaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi Karayuba Richard turabaramukije
Mahamase
Ego patiri riboa kagabo namwebwe nyene mukaba numwigisha muri kaminuza no muri grand seminaire namwebwe turabaramukije.
Mwamutse neza.
Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi musanzwe mukora no mu gisata cy'inyigisho namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije turamutse n'abatukurikira.
Ego me naje ndaramukije mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye no kunywanisha ubumenyi hamwe no kwizera ko mu mana. Professeur Karayuba musanzwe muri numu témoin de Jehovah musanzwe muri numuganga mbega ubumenyi burashobora kujana hamwe no kwizera k'umuntu abasanzwe afise
yego cyane birashobora kujana kuko kuba mbaye umwigisha muri faculté de médecine ubu haciye ikiringo cy'imyaka 31 kandi muri ico gihe na imfise yo kwizigira no gukunda Imana ntibyigeze bimbuza kurangura igikorwa cyanje ahubwo byarushirije kumfasha kugira ngo mfate abagwayi neza hanyuma ndabavure nk'uko bikwiye
ntangorane mugeze mubwira muri ico
gisata ntangorane mugeze nkubwira ahubwo kugira ukwizera biratuma umuntu agira agatima ko gukunda abagwayi.
Ego patiri Liboar Kagabo musanzwe namwe muri numwigisha mbega ko muri mubanonose inyigisho zijanye na filozofi mwoducira ku mayange ingene uko kwemera uno munsi bamwe ibyo bizera bibagora gushira mu buzima basanzwe babayemwo mu byo basanzwe bakora mwebwe ivyo mwe muvuga ku iki majambo make ingene uko kunywana gushoboka kubwo bumenyi hamwe no kwizera.
Murakoze ko bigora kunywanisha kwizera n'ubumenyi ibyo si by'ubu gusa byamyeho mu by'abantu ukuntu abantu bigenza byaramyeho ariko n'ukujanisha ukwemera bene mu kwizigira mu mana bene n'ubumenyi nabyo nyine byaramyeho abantu rero bamye barimwo iyo migwi ibiri bamwe bazi ko ubumenyi ari ikintu gihambaye mugabo bakabifatanya n'ukwizera Imana abandi nabo kumure baca bagira bati ntibijyana ibyo biratandukanye birahushanye mbere kimwe kiragwanya ikindi ariko rero hakaba rero n'abandi baguma batazi neza icyo botora icyo ari cyo ariko rero ibyo si by'ubu bimaze ni kuva abantu biyumvira kuva ku bantu bariho mubyukuri.
Ego Sheikh Haruna Nkunduwiga mwebwe muri umwe mu ndongozi z'abayisilamu hano mu Burundi mbega uko ubumenyi bwagiye buratera imbere ntacyo buhindura ku kwizera kwanyu cyane yo kwizera kuraheza kugasubira inyuma bivanye n'ingene ukwizera kugenda kuratera imbere.
Murakoze kuri icyo kibazo nibyo ko ndi kumwe n'abantu b'abahinga ariko nagira nabire ko ukwizera n'ubumenyi birafatanye birajana. Umuntu yizera ateza n'imbere ubumenyi kuko ubu ukwizera twizera Imana ubumenyi bwatangwa n'Imana ari naco gituma ameza nkuvuga nti nkatwe nk'abayisilamu ubwamireho kugira ngo turondere n'ubumenyi mu gitabo dukurikirana cera na Korani mu kigabane ca 97 utanguriye mu murongo wa 2 gushaka mu gushaka 4-5 Imana itubwira iti rondere ubumenyi murondere ubumenyi hanyuma intumwa y'Imana nayo Muhammad Imana nkabwo nimehezagiro kabwiye ati murondere ubumenyi we yari mu gihugu cya Arabia Saudite ati murondere ubumenyi gushika mu bushinwa uvuga kure cyane rwose yashoboka nubwo rero ko kwizera n'ubumenyi ahubwo birafatanye birajyanye iyo wizera bigutuma n'ubumenyi butera imbere kuko mu gitabo twemeramo ibintu byinshi cyane rwose abahinga bariko baratora ubu mugabo Imana yaduhishe yurekera cyane rwose.
Ni kuvuga hatanguye ubwo bumenyi cyane ubushakashatsi bukogwa buza kwemeza ibyo mwe mu
ubushakashatsi bwinshi buri kurakorwa buza kwemera ibyo dusanzwe twizera kuko n'ibyo Imana yavuze imbere y'uko ubushakashatsi wa imbere y'uko umuntu abaho urumva ni ibintu byabaye imbere y'uko umuntu abaho urumva rero umuntu yaje gutora ubwo uhinga buri kuraboneka ubu yarimwe n'Imana hanyuma Imana ibyo byose navyo twe turatora iyo yarafise ku rutonde nyine bitegekanije nyine bizoza ibyo itatekanije ntibizobaho kandi byishatse ko bitabaho navyo naho ubogira ubuhinga bumeze gutendesha kubishikako
burya ntavyo ubumenyi bushobora gutora bushobora gushikako mugabe bishobora kuba bitajanye no kwizera no kwemera kw'abantu
nkuko shehe yari karabivuga Imana hari ibintu byinshi yari yareresa abantu imbere yuko abashakashatsi babitora. Dufate nka Karolia mu gitabo cya Yobu
yego
havuga yuko isi yenena mu kirere
aho
ivyo abahinga babitoya cy'imyaka n'imyaka bibiliya yaramaze kugerekana
aha turiko twenena mu kirere rero
isi yenena da espace
kuvuga
yuko
cyagazeko
yego isi isi na cyagaze kiri muri espace yego iri muri voie lactée iri kumwe n'ibindi bigenda joro kimwe cyose kizunguruka kuri orbite yacu nkuvuga ku muzingi wacu kandi nta kigongana n'ikindi abahinga rero baratoye de loi mathématique sinzi ngene no bivuga uburyo babiharura bagasanga ikintu cyose kiri mu kibanza cyacu ibyo bintu rero birerekana yuko hariho umuntu afise ubwenge kudusumbya imana ifise ubwenge kudusumbya iyo yabiremye kimwe cyose kagishira mu kibanza cyacu dufate nka Karolina hamwe abahinga bavuga yuko hamwe izuba ryo twegera na kamirimetre na kamwe isi yose yocirimbuka imana ntiyari kubisobanura ubwoko bwa Israel kuko nta microscope zari babeho ngo bamenye ama mikrobe n'ibindi ariko mu buryo burashe butomoye goroshe yababwiye ati kora iki muzogira ubuzima bwiza urabona rero yuko imana ifise ubumenyi imbere y'abantu ariko irafasha abantu kugira ngo nabo batere imbere bagire ubumenyi
Patiri Liboire Kagabo mbega ibyo professeur Karayuba ari karavuga niko mubibona no mubindi bisata
nibyo rwose mu byukuri uraje nk'ibitabo
nta gishasha basha ego
uraje bibiliya inge nitangura byonyene
inge
nitangura byonyene irema inge nisi yaremwe inge ibintu byaremwe gushika n'uyu munsi ntiharazi ikintu kibisubiramwo ngo suko byabaye kibitora mu bwenge bw'ubumenyi ngo gisange atari ko bimeze ingeni ibintu byose byatanguye gushika uyu munsi uko bivugwa mu ntango ya Bibiliya ntibaratora ubumenyi ntiburatora ikintu kiza kibihakana kiti suko byagenze
urumva kubizera ntacyo biza konona
ntacyo byonona na kimwe n'umugani bagenzanye tuba turavugana ngaha kuba turi kumwe n'umuganga biranyoye cyane rwose kuko muri ubwo buhinga cyane burimwo mu bitabo byerana nafatiye kuri Korowani nsoma inshuro nyinshi na Bibiliya narayisomye ndayisoma ndayimara wenda nayitunze iwanjye
nafatiye
kuri Korowani urabye nk'umuganga ubushakashatsi bariko baragira ntibashobora kuja kubiniza ahubwo usanga ubushakashatsi bagira baza kuza gutonga icyo bavuga gutonganura neza kugira ngo babone neza ibintu bya bihari kuko hari byinshi bivuga n'amajambo uri kurasoma mu ntango utacu bitahura mugo amaze kugira ubushakashatsi kuza kubona neza icyo Imana ashatse kuva muri ibyo kandi ashaka ndabwire nko kwijanye byo kurema twari ko turavuga ninge n'umuntu atangura uko abakoze byose babisiguramo ubu rero turiko tubona amasanamu y'abaganga aho bashobora gufotora umwana ari mu nda maze ya meza abiri cyangwa ihindwi munani muzingahe
ari muri amazi
ubu bakaba ariho bariko barabibona mugabo Imana yamaze kubitubwira byose byumvikane yuko umuntu yemera iyo cyane cyane sinovuga ngo abasanzwe ari abashakashatsi bataramera ngo baca bajya kwemera umunsi mugabo ari mu kwemera akasoma ibyo bitabo byeranda ni ukuri boca bagira ubushakashatsi bujya kure cyane rwose bwihuta kuko baba ariko barabona ibintu bavuga ati tuze kwemeza gusa ibintu bihari kuko nta sinovuga ngo ari gishasha bazana kuko icyo gishasha ni ubwenge duhabwa n'Imana kandi icyo Imana itatugejeje ko ntitwaba tubesha ngo turakoresha ubuhinga bwacu tuza gushikako
ni iki kijya hejuru y'ikindi Patiri Liboire Kagabo ni iki kijya hejuru y'ikindi muri ibyo mwebwe mwanonose n'ibijyanye na filozofi
turi n'imvira yuko atawushyira kimwe hejuru y'ikindi mu by'ukuri kuko n'abantu ntaho bigeze babaho badakoresha ubumenyi bamye bakoresha ubumenyi mugabo ubumenyi bwagiye buratera imbere imana nayo ifatiraho izirabimenyesha abantu ukwiri uko bari imigenderanire yabo nayo n'imigenderanire y'ibidukikije urumva rero mu by'ukuri ntagitambuka ikindi kiretse gusa ko ntatwebwe twemera tuzi ko ijambo ry'imana ari ryo riri imbere ritambutse byose ibindi bigenda bikurikira n'ubwo bumenyi bugenda bukurikira kumbure bugenda bufasha gusigura cyangwa bugenda bufasha kwibaza kubandanya ibibazo mugabo n'ubumenyi bwabyo abantu bamye bazi ibintu bageze kubisigura mugabo bagasanga ijambo ry'imana naryo ryabisiguye ibageze bakarambye ne bazabara baradumbikanisha
umuhinga w'umuganga mu gisata cyo kubaga musanzwe muri numwigisha muri kaminuza muri cyo gisata turabashimiye professeur Karayuba Richard ko mutavye buno butumire
murakoze cyane turabakengurukiye namwe ko mwadutumiye
Egome Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu nibutse kandi ko musanzwe namwe bwe muri mu gisata kijanye n'indero namwe bwe turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire
nabakengurukiye ukengwe ko n'ubutumire mwaduhaye
Ego twibutse abari ko batwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya America aho twari ko turavuga kubijanye no kunywanisha ukwemera hamwe n'ubumenyi Diane Ndonse na indekiremesheje ndabakengurukiye
Nene ndonse na wewe urakoze cyane abandi mwakoze nimwe mwatwumvizeje n'abanyimenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera yakoze no sanki imenyegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joe yamufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze tuzosubira ejo nkaho twahereye